Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe cyamwaramutse bivanyara muherereye mu mpande zine z'isi inshuti bakunzi b'ikiganiro yaga, ndabibutse ko mudukurikirana kandi no ku rubuga ngurukanabumenyi west@ngea.info. Jewe ndakibashikiriza nitwaye Mabre Kavunja Pole. Duhere Murongwe, ishyirahamwe ase ririjejwe impunzi ryarimuriye mu isiti ya Murongwe iri muri teritwari ya Fizi mu ndwi iheze. Impunzi z'Abarundi zingana amajana 853 zo mu kigo cy'akiriro cyo mu Kavimvira muri teritwari ya Uvira. Iryo himugwa ryabaye ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu mu indwi turangije. Ni nkuru ya Gracia Alenga dushirwa mu Kirundi na Pascal Ndayishimiye.
Bagishika umuryango wose wahabwa ikirago ibiro 15 vyifu, ibirindwi vy'ubwishaza, umunyu, umusegetera hamwe n'ibindi. Tubibutse ko ishyirahamwe hasere itegekanya kwimura iyindi miryango nk'iyo uri ino ndwiza.
Tugume aho nyene Murongwe. Abanyeshure b'impunzi z'Abarundi bangana 509 bo mu isite ya Murongwe barangiwe kwinjira mu mashure kuva umwaka w'ishure wa 2018 ushira 2019 utanguye. Abayobozi b'amashure birukana abo bana bavuga ko bahejeje umwaka w'ishure wa 2017 ushira 2018, abavyeyi babo bafise ibirarane vy'amahera y'ishure atararihwa kugeza na bugingo ubu. Mihari Cordonce aradubwira ido nido mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Akarorero ubuyobozi bw'ishure ry'intango rya Kasaba bwafashe ingingo yo kwirukanira icyarimwe abanyeshure kubera ngo baheraniwe ideni ry'amezi arenga atatu. Ngo biragaragara ko abagira neza baha amahera y'ishure ababyeyi, ariko bamwe bari higice hakabaho n'abandi batariha na rumwe. Naho abigisha berekanye akababaro kabo ngo ntacyo byahinduye. Abo banyeshure bakaba barangije umwaka w'ishure wa 2017 ushyira 2018 barihewe n'ishyirahamwe Hasere hamwe na Actioned. Uburongoye ikambi ya Murongwe Remi Bigirimana yemeza ko ababyeyi bamwe barose ayo mahera ngo ariko benshi ntayo barose. Agasaba abigisha, impunzi hamwe n'ishyirahamwe Actioned gutorera inyishu icyo kibazo kugira ngo abanyeshure basubire ku mashure.
Turangirize ku nkuru ivugwa mu rusenda aho ishyirahamwe ry'abagira neza rya Danemark ryatanguza ku wa mbere igenekerezo rya 2018 igikorwa cyo kubaka amashiga ya kijyambere mu ikambi y'impunzi z'Abarundi mu rusenda. Hakaba hategekanywa kubakwa amashiga 480 ku miryango 480. Adra ivuga ko iyo ari nyinshi yo guhimiriza ikoreshwa ry'ibizuku no kugwanya ihonywa ry'ibidukikije mu micungararo y'inkambi ya Rusenda. Ido ni Ido na Ivete Munezero.
Ishyirahamwe Adra ryuguruye icyese ibikorwa byo kubaka amashiga ya kijyambere mu ikambi ya Rusenda kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 10/9 umwaka 2018. Nk'uko umugambi wayo uvuga, Adra yashyigikiye ikoreshwa ry'ibizuku n'amashiga ya kijyambere, mugabo ikaba yabonye ko mu ikambi hari umugwi w'abantu kanaka badashoboye kwiyubakira ayo mashiga. Ni muri iyo ntumbero Adra yuguje ibyo bikorwa. Abazoshyira mu ngiro ibyo bikorwa ni abanywanyi b'ishyirahamwe rijejwe kurwanya ubononyi bw'ibidukikije Ajeredi mu Kinofunofu. Iyo fashanyo ikaba izohabwa abagendana indwara zidakira, ibimuga, abasaza, abapebesi mu Kinofunofu. Mu ntango hazokubakwa amashiga 480 ku miryango ingana n'icyo gitigiri nyene. Abahawe iyo fashanyo bashimiye cyane Ada ukuntu yabiyumviriye ko
mfasa jendo umenyesha makuru ishyirahamwe Internews nkabankorera ngaha mu rusenda. Nabonye ko babubakiye amashiga mwishyirahamwe Adra, none mwoba mwakiriye gute iyo mfashanyo mwahawe?
Twebwe twayakiriye neza, twasimye kuba batwubakiye amashiga. Yo ishyirahamwe Adra yakoze
umenya ko iyo yubakwa yakorewe mu miryango yatowe rikaba rizomara ikiringo kirenga ukwezi. Munezero Iveti kubw'ikiganiro yaga mu ikambi ya Rusenda.
Aha niho dusezereye yaga y'uno munsi. Nshimiye mwese mwaduteze amatwi. Serge Bisimwa niwe yabateguriye, ahagarikiwe na Jack Ora. Kuri mikro ya Rejoe Mabre Kavunja Pori, Imana ishishikare kubarinda.